Imwe mu miryango yahungutse twayisanze muri komine ya Nyanzarake, umutumba Kabondo, Agacimbiri, Bogogwa. Amakuru dukura ku mukuru w'Agacimbiri avuga ko mu miryango 50 yari yahungiye inyarugusu muri Tanzania, imiryango 5 imaze guhunguka. Uyu mupfasoni agira atwiganire uko yasanze ubuzima bwo mu buhungiro bugoye.
Mu buhungiro umuntu abaho nabi. Mu buhungiro ntugira icyo wifuka, ntugira icyo urya. Twabaguhaye ntujya nyene hari gihe n'umwana utumuhaye usanga atubaye duke ugasanga ari karakurira mu maso mu urumva mwamura abantu besi cyane naho ntubona wewe urumva mubanyi naho yabafise ibyuye umaze guhunga ntasoba kuguha ko nawe ntavya bafise abana barapfa bakarira urabona mwa kije gihe bahunga hari mvura nyinshi cyane udafise agahema imvura yagukubitiraho nyene izubaho nyene gusa mbere hebesi hariho nk'abagiye barabikamera ngo nabibona nuko
uyu mufaso n'umuryango wiwe bari bazi ko bahungutse bagiye kuronka koyokwe ariko siko byagenze kubera ko basanze utwabo twarononekaye
mpungutse ibyo nari mfise byamaze kunyabagira je nkanze nahunze muri muri kurera akarobo nari mfise kubera umuceri rero tuza mu ishyamba sinabaye nkigira ingufu ryo kuza nongere kuza kuwutorerera byaciye bihereraho kuza kuraba nasanze n'ubu nyene ntiwomenya ko ari ahantu narimiye
mbega uretse imirima yononekaye mbega nta abasuma nabo nyene ntibari batanzwe
abasuma nyene ngaha bariba n'ubu nyene nk'umuntu wese nk'abantu bahunze batagarutse bamwe abamwe amabati baza barabakuriyeko
kuva mugarutse nta muntu arabagarukira ko
oya nta n'umunsi twetwibereye nyene ngaho nyene mu bukene inzara n'abana nta bindi
uyu mupfasoni afise abana 5 ubu rero afise ingwane y'ingene agaburira abana biwe
ne nk'uyu munsi ufise abana bangahe mbere
jewe mfise abana 5
muri abana 5 yuvuze kushaka kubagaburira nka saa sita ubagaburira ibintu bingana gute
dukeye gose utwo ndose nitwo ndabagaburira
nk'ejo niwe wabagaburiye ibiki saa sita avyangana gute
nk'ejo nasumye inusu y'ubufu nkacangena nkaho turengarenga nkasira mu mazi nkabagaburira umva umwana nk'ubu urabona ko usanze aryamye aha nk'ubu nenda mubwira ati ndaje nsanze urabona ko nsanze nize kumufyira yajyana
watekanyije kuno munsi bagabuye iki saa sita
imana nitanga ibintu nayo ntabirose ncanihangana cangiri
zimwe mu ngaruka mbi zituruka kuri ubwo buzima bubi ni indwara zituruka gufungura nabi ziriko ziribonekeza na cane cane mu miryango yahungutse nk'uko bivugwa n'iyongere nolastike umuremesha kiyago ari nisekeza byo gusuzuma abana bafise indwara zo gufungura nabi
gusambye kuva mu gatora twapimye mu miryango y'abahungutse n'abasigaye hano mugaba 5 twasanze bagwaye bose twasanze ari mu bahungutse bisobanura ko ariko bafise ubuzima bubi gusuma abana bagwaye bisanzwe tubanongeka mu kigo Farne kiri ku musozi wa Mugerama abana bagwaye cyane cyo tubanongeka kwa muganga kwivurira rya Bukeya 2 musanzwe mu mirimo ya misi yose jende ko ndaraye ibintu cyo turabona nakatwara tubikora mugari twara dutora abana bangana gutyo nibaza ko byandurutse cyane muri ubu buzima bubi bw'abakubitiye abanze bakagaruka twera twaba tugasesekara imirima yabo gasanga barahivye amabati kunzu bakayakuraho ifungurwa bahorana mu nzu bagasanga zaraheze nibaza ko cyo gituma
no kwivuriro ryakira abana bafise indwara zo gufungura nabi nabo nyine baremeza ko bahungutse bari mu bagwiza igiti cy'abana bakira Shimira Imana Nowela akora ku ivuriro rya Bukeye neza ya 2 ahinyanzarake.
Ubu ni benshi gose turakira kuva kuri 5 kugera kuri 10. Ubu niho abantu bariko baragwara abana bariko baragwara cyane. Kujya kuntu bagiye uko bagiye bakomeye bagarutse bagwaye. Kubera ingwara bahuriye nazo bake bagaruka bagwaye bameze nabi. Bisho bituma rero.
Ubajeje intwaro umukuru w'umutumba wa Kabondo Jacqueline Muhawe nayo aremeza ko abana bagwaye ari benshi mu byo bakora nk'uko abivuga ngo nukumenyesha abakurira kugira ngo abanyagihugu baronke kibafasha
je ndiko ndakurikirana ndiko ndazunguruka ndaba abana bagwaye bariho yego kuko ari nk'aho usanga bavyimvye amatama bavyimvye amaguru nk'ubu je ndaziga nk'ahantu hari abana bashika 5 maze kubona bavyimvye ku mutumba wa Kabondo nabandi nyene naho ntaba napimye mba napimishije ijisho mbona yuko uravye imyaka afise canke ameza afise na nataye afise ukabona ko yoba agwaye twebwe ico tubafasha kuko natwe atasha tuba dushoboye kubafasha turatanga raporo kwa musitanteri nambara amashira hamwe tugendeye tugatanga raporo ko hari habahunze none bahungutse kandi bafise ubukene ariko naho twatanze amaraporo mu nzego zitandukanye naho birashika kuko ntaco ndabona babafasha bo bahungutse
Abo bana bafite ingwara zo gufungura nabi, bavugwa, bapimwa, bakongera bakavugwa ku buntu, kubwisekeza ariko irakogwa n'ubushiranganje bw'amagara y'abantu kugwangiza ruhanya nganda sida bufatikanije n'amashirahamwe amwamwe nka World Vision. Inyanza Lake mu ntara ya Makamba, Fidelite ishatse ku byo by'America.